Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Diane Nkurunziza.
Amahori wanyu bakunzi b'amakuru ya radio Inzamba gateka kawe sabikaze muri no sango ryo kuwa gatano igenekezo rya 25 Ruhuma amakuru yo kuri no mugoroba ashimikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Abantu bagera ku 60 nibo bishwe mu kiringo cy'indwi zitatu gusa biri mu cegeranyo cy'umuhariteka uharanira gateka ka muntu. Muri abo bishwe ico cegeranyo kivuga ko abashika 30 batowe ibiziga. Ningingo igiye gutuma ubukene bugwira mu miryango y'abarundi bari batunzwe no kunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki habe n'amakinga hambishikirizwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Orikome inyuma yaho ubushikiranganzi bw'intwari hagati mu gihugu ubutangaje ko ibyo vyuma bigiye kudasubira gushika mu gisagara hagati cya Bujumbura. Umubonano wo kuri uno wa gatanu I Kigali mu Rwanda hagati y'intumwa z'ubushikiranganji bw'ubutungane bwa Leta y'u Burundi n'iz'u Rwanda ni ikimenyetso cy'uko ikibazo cy'abashatse gutembagaza ubutegetsi mwaka w'2015 kigiye gutora umuti. Ibyo byashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gihe yari atahutse avuye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nayo wifuza ibinyobwa vya Burundi ngo ntiyo birondera mu gisagara ca Ngozi biboneka isorosoro haratiye amezi abiri nkuko amakuru ava yavyemeza. Idonido ni murano makuru subiye kubaramutsa nongera ndabahikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere mu gisata cy'imigenderanire igihe yaratahutse avuye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Umukuru w'igihugu yavuze ko imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda iri kwitera intambwe mu gihe intumwa za Leta y'u Burundi zakiriwe mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bige icokorwa kugira ngo abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi batahukanwe kwitaba ubutungane. Evariste Ndayishimiye yabishikirije agishika ku kibuga cy'indege cya Bujumbura titiriwe Melchior Ndadaye. Tumukurikire.
Baratengurutse cyane intambwe Uganda n'u Rwanda bageze ko mu kumwumvikano ubona baruguru ujya mupaka wa Gatuna. Baratenguruka ibiganiro u Burundi n'u Rwanda biriko birakora kugira ngo amatasi dufitaniye ahere mbere bakabace bashira kuko tuza dufite umugwi w'abahinga mu by'ubutungane uza uri mu Rwanda ubu nyene ariko barakorera hamwe kugira turabe ingene bamandi bakemagaza ubutegetsi boza bagashikirizwa
kuri uwo mubonano wabaye mu gihugu cy'u Rwanda intumwa za Leta y'u Burundi zari zirongowe n'umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona yabonanye na mugenzi we w'u Rwanda. Icavuye muri iyo mibonano nticashikirijwe icese. Tukabibutsa ko Leta y'u Rwanda yamaze kwerekana ko idashobora guhonyanga amategeko akingira impunzi mu gihe Leta y'u Burundi yobasaba gutanga abantu bari mu minwe ya HCR. Abantu barenga 60 baragandaguwe muri abo abarenga 30 batowe ibiziga, batanu baraborejwe igufa, batandatu nabo baranyuruzwa biri mu cegeranyo cy'indwi zitatu ziheze cyasohowe n'umuhari uharanira agateka kazi na muntu iteka ku bwa Egide Havugiyaremye ajejwe gutumatumana kw'amakuru muri uwo muhari. Imbonerakure na bamwe mu bakozi b'ibiro bikuru by'iperereza baradomwa ku rutoke kuba bari hejuru y'ayo mabi. Tumukurikire.
Muri ico cegeranyo agateka kazi na muntu kifashe uku gukurikira: abantu
64
barishwe, 39 muri bo batogwa ibiziga, batanu barakorewe amabi afatiye ku gitsina, batanu baraborejwe igufa, abantu batandatu baranyuruzwa, na 23 bahagaritswe bidaciye mu mategeko. Muri abo bakorewe ayo mabi, abagore 9 n'abana batarakwiza imyaka 18 barishwe, abana 3 batarakwiza imyaka 18 baraborejwe igufa, n'umugore umwe yaborejwe igufa. Bamwe mu gwaruka rw'imbonerakure, abakozi bigendereza, abapolisi, abasirikare n'abajeje intwaro nibo bagirizwa ayo mabi. Muri ico cegeranyo haravugwamwo ibijanye n'umutekano ubutungane, ubutwara n'amateka ajyanye n'ubutunzi, imibano n'akaranga mu bice bitandukanye by'igihugu. Umuhari iteka uriyamiriza ayo mabi, ugasaba leta guhana abagirizwa ayo mabi nta nkunzi.
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agapfukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus. Ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga, incancu zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara, bigatuma uyirwaye adasindikara. Byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara, harimo no kwambara agapfukamunwa.
Aka ni akamo mutewe na Radio Inzamba, agateka kawe.
Ingingo yo kubuza amapikipiki, amakinga n'amamoto bita bajaje kwinjira mu gisagara hagati ca Bujumbura ngo ntintabanduka zaraye bishikirijwe kuri uyu wa kane n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca, hari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu gihe yari kwarishura ibibazo by'abashinga amateka. Uyu mushikiranganji yamenyesheje ko ari igikorwa cyasabwe n'igipolisi inyuma yo kwerekana ingene amasanganya y'amategwa n'ivyo vyuma. Ido nido na Beni Axelakan.
Ingingo ibuza amapikipiki, amakinga na tuktuk kwinjira hagati mu gisagara ca Bujumbura yaragarutswe ko mu bibazo by'abashinga amateka kuri wa kane mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Ni mu gihe umushikiranganji w'intwaro hagati Gervais Ndirakobuca yari yagiye gutanga icegeranyo ca sentare icungera amakonto ya leta. Umushinga amateka Pascal Bizumuremyi, umwe mu babajije ikibazo kuri iyo ngingo, aha yariko shikiriza ikibazo kijanye n'abadandariza mu isoko ya Kotebu basanzwe bakoresha amamoto mu kunguruza ibyo badandaza.
Aje abantu barankura utwanwa ngaho kuri Kotebu baza kudandaza iyo ruguru, avuze bati n'ukuri iyi ngingo y'amamoto yuko atorenga abantu bashiki Kotebu, ati twebwe turagowe ati none tuzoza kurankura gute ko twadukoresha amamoto. Icyo ni ikintu cya mbere bantumye. Ikindi nacyo nyakubahwa mushikiranganji, abakozi bato bato baravuga bati mbega twihweje ku bantu b'inguruzo bagiye ku kazi usanga hariho ambote yacu, mugabo isaha y'akazi ni saa moya na nusu. Ati none burya tugiye ku kazi tuzoshika yo gute ko bamwe bamwe twaratwikora ku mamoto kugira ngo dushike ku kazi ata.
Atagiye umunwa umushikiranganji Ndirakobuca mu nyishu ziwe ati iyo ngingo ni ntabanduka, aca yihaniza ko atawosubira kumusiguza kuri iyo ngingo. Kubwiwe abanyagihugu bose bazobandanya imirimo yose ukuri kwamye.
Wavuze ati imidugira nyaruka iyo abantu bako birukanga bajya ku kazi, ati hama ubona nawe bigoraye agacafata akamoto nako kugira akaje kanyaruka. Gaca kanyaruka nyine n'iyo zangwa n'icazizira bimwe byo gucanga ati imiduga bagira gucanye. Ibyo ni byo twahagaritse. Mbe uno munsi kwizo moto zari zihari abantu bose batonda kwaze ku isaha. Ingingo ni tekiniki kereka abatekinisiye n'iduca intege abatekinisiye baduhaye ijya proposition natwe twabuze uducira nayo tumira namu nazo reka kuza gusoma kuri Kotebu ngo yabuze muti mutwa nta n'umwe azoguma basoma. Kandi nibaza yuko gusoma zo gusomera kuri Kotebu gusa, nimuzoze kundondera muje kumbwira ibijanye n'iyi ngingo. Nagire ndabasabe nahubwo muzoze gusigura igipolisi cyabonye ko ari byo bibereye cyane, muzozi wanje mwumfate tekiniki ndashyiremo politiki. Nuba ndabakuye ku kivi akaca kariko kwaduka mu gisagara ako muzo famuse kwigobotora.
Tubamenyeshe ko mu nama yo gufata iyo ngingo yabaye kuri uyu wa gatatu hagati y'umushikiranganji n'abajejwe intwaro n'igipolisi, bamwe mu barongoye abandi bari bashikirije amakenga nk'ayo nyene y'abashinga amateka.
Ingingo ya 47 y'ibwiriza shingiro ry'u Burundi iravuga ko uburenganzira bwa kiremwa muntu ukwishyira n'ukwizana n'agateka kiwe bigabanywa biciye mu matora y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka. Nta mushikiranganji ashobora gufata iyo ngingo eka ngo n'umukuru w'igihugu ntabirekuriwe, bishikirizwa na Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenguza amateka, ahamenyesha ko inzu umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu yakoze mu gufatira ingingo abagendesha amapikipiki n'amakinga ngo ari ibiterasoni. Tumwumvirize
ivyo rero umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yakoze nibara ku mutemere, uretse ko atabirekuriwe n'amategeko, uburyo bwo kubikora, uburyo bwo kubitangaza yabikozemwo bwerekana ubujinga bwinshi, kuko yabivuze ku munwa ata kintu cyo kwandikwa na kimwe kiriho. Ibyo yakoze byerekana ku mengo Burundi buri mu gihe chameza magabo ico bita état d'exception cyangwa diligence ariko navyo nyine ico gihe gishigwaho nibwirizwa nkuko biri mu ngingo y'ijana 33 agace ka 3 kubona rero umushikiranganje yaragagaje yerekana ko indwara ya demokarasi iri mu Burundi yambaye ubusa ariko mu bindi bihugu birashoboka yuko abayobozi bafata ingingo zihonyoanga kateka kazi muntu zigahonyanga amabwirizwa mugabo bobo basanzwe bafise umuti w'ubwoko bubiri icambere n'abashinga mateka iba yatwawe ubasha ifise uburenganzira bwo gusaba ko ingingo nkizo zihagarikwa nkuko ingingo y'ijana 66 mu Burundi yibwirizwa nshingiro ibitegekanye ngaho abashinga mateka sinzi gituma bajya kumubaza nibambwira ati futa iyo ngingo vyihuta kuko wadutwaye uburenganzira bwacu badutaye ubasha bwacu we nawe ubasha ufise mu bisanzwe nuko bigenda kuko rwego nshingwa ntwaro rukontrolwa n'inama nshinga amateka n'arenguza amateka umuti ugira kabiri iyo bitagenze uko abanyagihugu bonyere bahohotewe mu izo ngingo baritura amasentare maze nayo akabongera akacava akabatunganiriza akabakemurira ibibazo byabo ingorane mu Burundi dufise ni nyamukuru mbere nuko yo imiti ibiri dashobora gukora twiweje kamere k'intwaro y'igihugu iri mu Burundi kuko ni intwaro y'agahotoro
iyo ngingo rero yo kubuza amapikipiki amakinga anatuhutuko kwinjira mu bice bimwe bimwe by'igisagara cha Bujumbura ngo izogira ingaruka ku butunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu Gabriel Rusiri arongoye Orikome yishinze kurwanya kugira ibiturire no gusesagura amatungo ya leta arerekana ko ibyo byose byahora bitunze imiryango ibihumbi n'ibihumbi bikongera bikinjiza n'amatagisi avuga ko rero leta ayo kwitegurira guhangana n'ingaruka zizoterwa n'iyo ngingo ije kunyura ubukene imiryango itari mike yarisanzwemo Gabriel Rusiri arongoye Orikome
murazi neza yuko izo ngendeshwa ziri mu bihumbi n'ibihumbi ziri mu gisagara tukiyumvira yuko ingaruka mbi zizoba ubwa mbere nuko iyi miryango yahora itunzwe n'aka kazi izoca ija mu bukene butagira izina hama ikigira kabiri nuko hazoba ingaruka mbi nyinshi cyane kubijanye n'abaguze aya ma moto n'aya matukutuku kandi benshi ushobora gusanga barafashe amadeni ivyo rero nazo bigashobora gura ingene babiriha igihe batazaba ariko barakora ica gatatu nuko aba bahora bakora aka kazi bashobora guca bahindukamwo basuma kubera batazaba bafite ikintu bakora kandi bizaba ari nk'ibintu bibaguye ko gucyo gusa bategeze bitegurira ufasha abantu ibihumbi birenga bitatu bine bitanu bitandatu cumi ukabashira mu ibarabara murumva neza yuko ubukene bigenda bijanye ingaruka mbi yindi nuko leta nayo nizohomba kuko aya mamoto n'amatukutuku ari mu bihumbi nukuvuga yuko batariko barakora ntibazokwinjiza amatagisi n'amakori muri leta rero na leta mu ruhande rumwe bizohomba tukizera neza yuko leta izofata ingingo zikwiye kugira ngo abantu bakingiwe kandi ubutunzi ntibugume bugira ibibazo
tubibutse ko iyo ngingo yamenyesheje kuri uyu wa gatatu bitegekanijwe ko itangura kuja mu ngiro itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka ubushikiranganje bw'intwari yo hagati mu gihugu bwasiguye ko yafashwe ku mvo z'umutekano inkuru ya nyuma yano makuru ibinyombwa vya Abrarudi bisigaye ari umuzi wibuye mu gisagara ca Ngozi ikiringo kirenga meza abiri kiraheze ivyo binyombwa biboneka nabi nabi bamwe mu babicuruza bakaba bahisemwo kugara ububari iyo hagize ngo nabike biboneka ngo bitangwa ku kimenyane kuko ababitanga baza bafise intonde z'ababironka ni inkuru ya Vanessa Muhiteka
kuva yibonekeza ikinagi ibinyombwa vya Abrarudi haraheze igihe kirenga amezi abiri abadandaza ibyo binyobwa barabuze ayo bacana yo bamira abapanze amazu babicururizamwo batakironka ico bariha ayo mazu bamwe bakaba bahisemwo guheba ubwo rucuruza iyo bagize imana bikaboneka hadi ntica ntikize bigatangwa ku kimenyane umwe muri abo badandaza yahinduye ijwi kumva z'umutekano wiwe aravuga uko byifashe
kizoka zabraudi na kwa wahi kuvuwe kumado kugawa hapa kuhuri kufuga kugo tu dupan wamazewa ndi watika tadiya mauwe wajenda kuldepo au yangu wewe uimasi nuli mbareo kizoka ziba ni zabraudi kisha tu hapa zali kiu wewe uimasi nuli kuhutoa nuloonga bega wewe tizi haada inisime dawa sangai mu pinusi pihei uwa bagi zora hawa kamal kada zita tuza pinusi nechi wabe chene ni ya mse hama se ndi yangu mwikabi yose kwa sangai mu pinusi na utatubusa na utatule kutika wanganya hawa nyagi sada chango ni baronga
kubera hadi nita nekize ame mubabi donse waita mga kuchawi chururiza ahonyine awe kichiro cha pinusi kizuki na matigeko aligi humbi na matunatano wawo ichopa batawari gulisha agati humbi wili ni humbi wili na matunatano uwaranguye ataranguza kuhundi ahonyeni uru hundi akagiruko wakabigulisha kugichiro mashati
kukitua nuziru azisika na mukawari mashati gulisha wakazigulisha kumachupa na honye kumafranga mezi ugude kuhu humbi wili unda ata gulisha vina tatu wawili na tatu kukulisha kuhu vina tatu ya kweze izi inyogo kudabra uti lakaniyantu ye mwema gucho kataimu hendo kawizo tugoa
radio Inzamba tukwa rondeye epipod baranyikwa buramatari winara ya ngozi kugira ngo agisha wivuteko tulamukena
urakoze Vanessa Muhiteka nino kuri nkuru rero ijanye ni kena gibinyombwa vya Berudi duciye dusozera ano makuru mwakoze meze mwese mwari muduteza biri umugire umugoroba mwiza mwese naho butaha